Iri ni ijwi rya Amerika. Muramutse nshuti namwe bagenzi, tuzindukanye muri kano gatondo. Muri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 9 na FM 105 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3.
Ariko cyane cyane tubona yuko biterwa na politiki ya leta y'ubuhinzi, cyane cyane politiki yo guhuza ubutaka, niho hari ikibazo gikomeye cyane.
Uyu ni Frank Habineza, umuyobozi w'umugambi uharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, Green Party, avuga ku kibazo cy'inzara mu gihugu cy'u Rwanda. Inkuru n'izindi zirimo imfashanyo z'ibifungurwa ziri ko ziratorokanywa mu Burundi kugira bafashe intara ya Kirundo ni mukanya. Ariko reka duhere ku makuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mushikirizwa na Rosine Munezero. Rosine.
Urakoze Aloyizi, mwaramutse mwese abazindukanye na radio ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho umushikiranganji wa mbere Augustin Matata Ponyo yatanze imihoho we n'abo yararongoye. Ibyo Ponyo yabishikirije inama inyuma y'inama yagiranye na President Joseph Kabila, aho yashikirije kandi ko ari mu ntumbero yo kubahiriza amasezerano no kwikinga amatati ya politike. Amasezerano yaherekejwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yashitse ku ngingo yuko amatora yari kuba mu kwezi guheze yigizwayo akazoba mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2018. Muri ico kiringo, President Kabila bitekanije ko abandanya gutwara mu gihe kiringo ciwe co gutwara coheze mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka. Abatavuga rumwe na leta bariyamiriza ibiri muri aya masezerano, bakavuga ko ari uburyo President Kabila ariko arakoresha kugira muri ico kiringo ashobore guhindura ibwirizwa shingiro mu ntumbero yo kwiyongera ikiringo cyo gutwara. Mu matohoza yakozwe n'umugwi Congo Research Group ukorera muri kaminuza ya New York, yerekana ko ku bantu bashika ku 8,000 babajijwe mu gihugu cyose, ibice 8% ari bo botora President Kabila ari hamwe yitoje uyu mwaka, nayo abashika ku 80% bariyamiriza ko ibwirizwa shingiro rihindurwa, mu gihe ibice 74% bavuga ko President Kabila yarakwiye gutanga imihoho uyu mwaka. President Vladimir Putin w'Uburusiya yarakeje Donald Trump yatowe ngo arongore Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburusiya bumenyesha kandi ko bwiteguye kugirana ibiganiro ku bijyanye n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu ko ari bibiri. Ibiro bya Donald Trump byatangaje ko mu kiganiro Trump yagiranye na President Putin, Trump yamushikirije ko arindiranye igishika kugirana ibiganiro imigenderanire ikomeye n'Uburusiya. Mu itangazo ryasohowe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya rimenyesha ko imigenderanire y'ibyo bihugu bibiri itarishimishije cyane, ko bategerezwa kugirana ibiganiro bishingiye ku buringanire, ukubahana no kutinjira muri politike y'uwundi. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya byatangarije ku mbuga ngurukana bumenyi ko mu mwaka utaha imigenderanire hagati y'Uburusiya na Amerika izoba ikwije imyaka 210. Iryo tangazo rikavuga kandi ko imigenderanire myiza hagati y'ibyo bihugu bibiri igira ingaruka nziza kuri ibyo no ku mutekano w'ibindi bihugu. Muri leta ya Minnesota iri mu burengero bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubucamanza bwaciriye umunyororo abagabo batatu b'Abanyamerika baturuka mu gihugu cya Somalia: Zakaria Abdurrahman, Abdirazak Warsame na Abdullahi Yusuf. Baregwa kuba barakoranye na leta ya Kiislamu mu kufashisha uwo mugwi ibikoresho bitandukanye. Abdurrahman ni ariwe yahawe igihano gikomeye cy'umunyororo w'imyaka 10, yemanze icaha ciwe. Yamara ubucamanza umwagiriza ko atorohereje na gato leta ya Amerika mu gutanga amazina yabo bakoranye. Bagenzi we Warsame yaciriwe imyaka 2.5 na Yusuf yaciriwe umwaka n'amezi 9, bakaba batezuriwe bivuye ko batanze amazina ya bagenzi babo bakoranye ivyo bikogwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ribenyesha ko abantu bashika ku 54,000 bahunze igisagara cya Mosul muri Iraki, bivuye ku ntambara z'urutavana ko aho igisirikare cya leta kiriko kirigiza y'abagwanyi ba leta ya Kiisilamu. Farhan Haq, umuvugizi wa ONU, yatangaje kuri uyu wa mbere ko icyo gitigiri cy'abahunga cyiyongereye ko abashika 600,600 kuva ku munsi wa gatanu, abenshi bakaba bahungira amakambi y'impunzi. Kuri uyu wa mbere, umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe umutekano Ash Carter yatangaje ko ibisagara vya Mosul na Raqqa ari vyo leta ya Kiislamu yashinzemwe imizi. Carter akavuga ko umugambi wabo ari kubanza kubohoza ibyo bisagara. Leta ya Afghanistan irasaba ishiramwe mpuzamakungu ni gushira umukuru w'umugwi w'abatalibani ku rutonde rw'abantu badakwiye gukora ingendo no guhagarika ubutunzi bwiwe hamwe n'ibigwanisho. Ababyihweza bavuga ko ivyo bigara ari bigaragaza kudadaza kwa president Ashraf Ghani kubijanye n'ibiganiro vy'amahoro kuri izo mpande zibiri, kandi ko ivyo bishobora gutuma haduka ibibazo vya politike ni mu gihe umugwi w'abatalibani wamye usaba ko abategetsi bawo bakugwa ku rutonde rw'ibihano vya ONU imbere y'uko bemera ibiganiro vy'amahoro na leta ya Afghanistan. Ibisagara ibisigarira bikomeye vy'ikinyamugigima vyanyiganyije izinga ryo mu manuko bw'igihugu ca Nouvelle-Zélande kuri uyu wa mbere. Ivyo vyabaye nyuma y'amasaha make ikinyamugigima gikomeye cyane kibaye muri ico gihugu.
Ayo ari amakuru yo hirya no hino ku isi. Imwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook muturondera kuri voa radio yacu. Amakuru mu karere, leta y'u Rwanda itangaza kutabona hafi umuti ku kibazo cy'inzara yugarije abanyagihugu mu turere tumwe tw'igihugu. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Ministre Kanimba François w'ubucuruzi, inganda n'umuryango wa Afrika asobanura ko ikibazo cy'amafa kibandanya gutuma ibiciro by'ibifungurwa ku masoko yo mu Rwanda biduga cyane. Ni inkuru dushikirizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi mu Rwanda.
Hagiye gushira imyaka igera kuri ibiri hirya no hino mu gihugu humvikana ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Iribura ry'ibiribwa ryatumye abaturage basonza ndetse bamwe batangira gusuhuka, ariko ingaruka zageze no ku gihugu cyose, aho leta ivuga ko iby'igihugu cyoherezaga mu mahanga byagabanutseho kimwe cya kabiri. Minisitiri w'ubucuruzi, inganda n'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba Kanimba François avuga ko leta yahisemo kugira bimwe mu bicuruzwa yifashisha ibikura hanze y'igihugu kugira ngo ibashe guhangana n'iki kibazo.
Hari ibyo dutumiza nkungu nababwira yuko nko kujya kijyanye ibigori biraza shobora kubabwira mukanatangara. Ubu hagiye gushira hafi umwaka uruganda rwa Kinazi rutunganya imyumbati rurakoresha imyumbati ituruka muri Tanzania, kubera yuko twagize ikibazo gikomeye cyane mu buhinzi bw'imyumbati mu Rwanda, cyane cyane cyashingiye ku ndwara. Nk'ubungubu icyo tubona gusa ni uko ibyo twoherezaga mu mahanga byagabanutseho kimwe cya kabiri.
Ku ikubitira ibura ry'ibiribwa byumvikanye cyane mu duce twinshi tw'Iburasirazuba, ahagaragaye amapfa ndetse abaturage bamwe batangira gusukira mu gihugu imbere no mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Uko iminsi igenda ishira, iki kibazo cyavuye mu ntara y'Iburasirazuba gikwira no mu tundi turere tw'igihugu, ahagaragaye amapfa yatewe n'uko abaturage babuze igihingwa cy'imyumbati ari nayo yajyaga ifasha benshi.
Byatugezeho ingaruka zo guhaha, turahaha kandi amafaranga ntayo giturage. Twakuraga amafaranga ku myumbati, none imyumbati yarabuze. Icyifuzo ngaragaza ni ukudukorera ubuvugizi rwose tukazabona ibiti by'imyumbati mu giturage, kuko tumerewe nabi cyane.
Imyumbati aho nateye hose nakuriye hasi byarabuze, nta mbuto ntacyo, ariyo hasi ariyo hejuru byose ntacyo mfite.
Turi guhinga, bavuze ko tugomba guhuza ubutaka bakaduha ibiti by'imyumbati tugahinga, twabutiyeje twarabibuze.
Ibura ry'ibiribwa rigiye kumara imyaka irenga ibiri, ntawakwizera ko umwaka utaha iki kibazo kizaba kitacyumvikana. Mu ngendo Komisiyo y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Nteko Ishinga Amategeko iherutse gukorera mu gihugu hose, abaturage bagaragarije iyi komisiyo ko bafite ikibazo cy'imbuto, cyane cyane imbuto y'imyumbati. Depite Nyirarukundo Nyasiyene ni we wari ukuriye iri tsinda ryazengurutse hirya no hino mu gihugu, atangaza ko uku kubura kw'imbuto bidatanga icyizere ko no mu mwaka utaha ibiribwa bishobora kuzongera kuboneka.
Imbuto y'imyumbati nayo iyo ni navuga ko ari nko kubura burundu, kuko ihari nibyo baragerageje, ariko uko bakabwira ati twagomba guhinga nk'ibihumbi icumi, ariko mu byo twagerageje twabonye igihumbi. Kuvuga rero ko n'ikibazo cy'ibiribwa cy'umusaruro mu rwego rw'ubuhinzi nacyo kizatera ingorane. Icyo dusaba ni ukuvuga gusa ngo ariko ibi bintu abantu babayemo twabyirinda gute? Na mu muntu yatanga ni uko twagerageza ku buryo imbuto ari imbuto zo mu bworozi, ari imbuto zo mu buhinzi, muri rwa rwego rwo kugira ngo twigire twabikorera iwacu.
Minisitiri w'ubucuruzi mu Rwanda Kanimba François avuga ku kibazo cy'amapfa kitagaragaye mu Rwanda gusa ari ikibazo u Rwanda ruhuriyeho n'ibihugu bigize aka karere ku buryo kugeza ubu yaba leta ndetse n'abaturage nta n'umwe utanga umuti w'uko iki kibazo kizarangira.
Nagira ngo mbabwize ukuri, ni ikibazo kidukomereye ariko ntabwo gikomereye u Rwanda gusa, mu by'ukuri ni akarere kose. Gishingiye ahanini ku izuba ryinshi ryavuye ridasanzwe muri aka karere. Ibihugu byose byagize ibibazo by'amapfa, bituma haba rwose guhungabana ku musaruro utegerejwe mu rwego rw'ubuhinzi utarabonetse. Ahangaha rero nta bitangaza dushobora gukora iyo umusaruro w'ubuhinzi ubaye muke ugereranije n'ibiribwa abaturage bakeneye ibicuru birazamuka.
Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukivuga kuri ico kibazo cy'inzara mu Rwanda, mugenzi wacu Etienne Karekezi yaravuganye na Bwana Frank Habineza, n'umuyobozi w'umugambwe uharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Green Party. Yatanguye amubaza uko abona ikibazo cy'inzara mu ndorerwamwo ya politiki.
Yego, ikibazo cy'inzara niba ari ibiribwa kirahari cyane, kushagaragaye cyane mu minsi ishize mu karere ka Kayonza, ndavuga ku ntara y'Iburasirazuba ndetse no mu tundi turere twose aho bita mu mirenge ya Rwinkwavu n'ahandi mu Butara hose. Ndetse izo nzara zagize n'amazina yitwa za nzaramba, ariko na n'ubu byarakomeje kuko n'ubu dufite amakuru yuko ubahinduye n'amazina, arizo bita ngo metarike, arizo bita ngo ganirigende ngo duhurire ku mufungo. Sizi amazina menshi cyane, duvuga ibibazo by'inzara byarakomeje, ariko ntabwo ari na muri utwo turere gusa two mu Burasirazuba, ahubwo no mu Majyaruguru naho ibibazo birahari, muri za Musanze n'ahandi hose ikibazo kirahari. Ariko cyane cyane tubona yuko biterwa na politiki ya leta y'ubuhinzi, cyane cyane politiki yo guhuza ubutaka, niho hari ikibazo gikomeye cyane. Kuko mbona nko mu Majyaruguru abantu aho babigenze ibirayi, bamwe barababujije akavuga ati babehinga ibigori, nubwo ugasanga gahunda yo guhinga ibigori isa nk'aho yihariwe cyane nka 30% kurusha ibindi biribwa. Ugasanga kandi n'ibyo bintu bikorwa n'abaturage batagishije inama, ku buryo usanga ari igisize bifatirwa hejuru mu bigo bidushinzwe. Nta bushakashatsi bugaragara bwakozwe bwemeza ibyo bintu, kandi n'abagize ubwo bushakashatsi ntabwo bagishije neza inama. Tukabona ko ari byo nyirabayazana, kuko u Rwanda ntabwo twagumye kubura.
Ku bwanyu nk'umunyapolitiki, Bwana Frank Habineza, leta y'u Rwanda itangaza ko ikibazo nyamukuru cyangwa se impamvu nyamukuru ibara ry'ibiribwa ari ikibazo cy'uruzuba rwabaye rwinshi mu Rwanda no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mu cyo kibazo cy'izuba mukibona mute?
Ikibazo cy'izuba cyo cyarabaye mu Burasirazuba, cyo cyari gihari, ariko nabwo urebye ntabwo cyari izuba gusa, kuko hari harimo n'ibibazo byo gufunga amazi. Ikibazo cy'ikibazo cy'uko tutafite kuvomerera, nk'ubu leta yari yavuze ngo izagishyiraho gahunda yo kuvomerera ibihingwa, ntabwo turabona. Ndetse n'ikibazo kindi, ntabwo bemera no kwemera ko n'inzara ihari, bivuga ngo na mbere y'uko ukemura ikibazo bavuga kwemera yuko inzara ihari, ariko ntabwo bayemera, bo babyita mu bundi buryo.
Ariko nanone Bwana Habineza, imibare itangwa na leta y'u Rwanda ku bijyanye n'ubwiyongere bw'ubukungu ndetse n'imibare itangwa na banki y'isi yose igaragaza ko ubukungu mu Rwanda bugenda bwiyongera. Ariko nk'uko mubivuze, hari amakuru avuga ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa, hari navuga ko hari abaturage basuhuka. Ibyo byatangajwe n'abanyamakuru bacu basuye uturere tw'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Ibyo bintu uko bivuguruzanya, Bwana Habineza?
Imibare y'ubukungu ndakeka ko bishobora kuba bitafitaho bihuriye na by'ubuhinzi ngirango n'ubworozi, kuko njye nibaza yuko mu Rwanda ubuhinzi n'ubworozi ariyo twavuga ko aricyo gikorwa gikomeye mu Rwanda cyinjiza kurusha, cyagombye kwinjiza kurusha ibindi. Ariko usanga ibintu byinjiza mu Rwanda ari ubukerarugendo ndetse amakawa, ariko mu by'ukuri ikibazo cyo kibi kubona ibiryo leta yagombye kucyemera ko gihari, ariko ntabwo ibyemera neza. Kandi kutabyemera neza ni ikibazo. Noneho iyo mibare yo bakora ijyanye ngo nuko ubukungu butera imbere, ngira ngo areba mu zindi za domeni zindi nziza z'ubukerarugendo, z'amahoteli n'ibindi, ariko nakeka ko batarareba muri domeni ijyanye n'ibyo kurya, kuko iyo bari kuyireba nayo bari kureba aho tugeze gusa.
Bwana Habineza, mu ishyaka ryanyu murebye ingamba mufite, mubona iki kibazo cyakemurwa gite ku buryo burambye, ndetse n'izo ngamba mwazitwerera cyangwa se mwazivumbya kuri guverinoma y'u Rwanda mu kubonera umuti icyo kibazo?
Twebwe politiki y'ubuhinzi n'ubworozi turayifite, ndetse ntabwo ari n'ibanga, twara iyo politiki twayigaragaje ku mugaragaro ndetse no kuri
rubuga rwacu kwa internet iriho ku website iriho twagaragaje cyane cyo cy'ubutaka gahunda yo guhuza ubutaka bakoze ko atariyo kuye bintu byagombye kuvugururwa ndetse abaturage bakabagisha inama niba hari igikenewe kuko abaturage bagishijwemo inama atari ugufata ibintu biva hejuru bakaza kubishyira hasi ndetse hakaba n'ubushakashatsi bugaragara neza atari ashobora gufata ibyemezo bifatira i Kigali bakabizana mu cyaro batagishije abantu inama n'ubushakashatsi bukagaragaza ibikwiye ariko n'iyo mikorere ihari ko nk'ubu bigaragara yuko bitagiye neza bakemera yuko bitagiye neza bakabivugurura ndetse twagaragaje yuko hakenewe n'abagonome ku rwego rw'akagari ashobora kuba yakwegera abaturage akabagira inama mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi n'ibyo byose twarabigaragaje.
Ndabashimiye cyane Bwana Frank Habineza.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, aho hariko hegeranywa imfashanyo zigamije gufasha abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bugarijwe n'inzara. Mu ntara ya Makamba iri mu manuko bw'igihugu, hamaze kwegeranywa amatoni arenga 11 y'ibifungurwa. Ni inkuru dushikirizwa n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Burundi, Fidelite Ishatse.
Ayo matoni arenga 11 y'ibifungurwa yiganje 26 agize intera ya Makamba. Abanyamakamba mu kugira batange izo ntererano bavuga ko bitavya kamo batewe. Uyu rumwe mu baterereye
Vernere yasohoye itangazo bafashe bene wacu bo mu Kirundo bari mu bihe bibi babatewe n'inzara. Bacyabwe batanga amakomuniki yo mashengero ku mashuri no ku mazone barashira n'amafishaje. Nk'iwacu twatanze imyimbati n'amashu, hari abandi batanze ibiharage, baratanga amatomate.
Bamwe abanyamakamba twaganiriye bavuga ko batanga izo mfashanyo wo gushaka kandi ko umwe wese atanga icyo afise. Ahanini imfashanyo zatanzwe zigizwe n'ibifungurwa bibikika nk'ibiharage, ibigori, imyumbati y'ifu hamwe n'amavuta. Uwo bishitse agatanga nk'imboga zica zifa n'ingoga basha bazigurisha, hanyuma amafaranga avuyemwo bagaca bagura ibyo bifungurwa bidapfa. Makamba na Kirundo ntara zibiri ziri kure na kure, imwe iri mu ruraruko rw'u Burundi iyindi nayo ikamumanuko. Hagati y'izo ntara zibiri hari ibimetero birenga 200. Ariko rero mu batanze ifasha zijya mu Kirundo hari abatarahonyoza ikirenge. Batubwiye ko mu kwitanga bakurikiza umwibutsa y'Ikirundi bavuga ko ineza yituguye indi.
Siye gituma ndumvise umutima wo kubafashe bwo yitwara haruye turiko tuyitegereza turashobora kubona yuko n'umunsi n'abanyakirundo ejo nitwebwe abanyamakamba ubwa ntidusaba ngo bitube ko hari igihe bishobora gushyika n'umunsi abanyakirundo bagakira natwe tukashyikirwa sanga abanyakirundo baragize natwe umutima wo kudufashe.
Mu Kirundi ngabane bagize n'izuba ryatsi igihe kirekire nini wakizuba rikorera kigiye kire ryarenze igihe ryahora ryakira imvura nko babutse imvura mu Kirundo. Nini wacu imvura yabutse umva nk'uko bijya bibabereye hariya natwe yashobora kudushyikira akadufasha abandi cyo gituma tuza kubitanga.
Nk'uko bahejeje kubivuga ikiriye nshoroheje abanyamakamba mwaka w'iri muheze. Ku ruhande rumwe iyo ntayahuye n'imvura gisegenya zononye imirima zigatwara amazu, ku rundi ruhande naho haje uruzuba gonona imirima. Ibyo byose rero byarakoze ku mwimbu w'abarimyi bamwe bamwe. Byongeye hari abanyagihugu twaganiriye batubwiye yuko bitagikunda yuko bafungura gatatu ku munsi kubera ubukene bw'ibifungurwa. Tubagije uramatari ntara ya Makamba Gadi ni ukuri ko nyagihugu arongoye bashobora kuronka ibyo batanga n'ibyo basigarana. Yatwishuye ko abanyagihugu arongoye baziganije umwimbu baronse mirima riheze.
Twebwe Makamba ntiharagera yaho twifuza gufashwa kuko enye n'icyubahiro mu gica cy'u Burundi yateye akamo yuko twohimiriza bene gihugu ntibasesagure umwimbu. bari bimbuye mu gatasi gahita kuvuga rero umwimbu ntabwo bagusesaguye barawitse umva niwe uwo umva ariko baratura ko duke duke bazana bya dufashisha abandi ego uruzuba ruriko ruraka n'ubu imvura yari yatasuye hijya hejo gatoyi mugabana ko esuye meze nk'isubira heju bateye ibigori bikobemera nk'ibigo makuma ariko turize imana ko umwanya n'umwanya imvura ishobora kugwa
subwambe ntira kirundo ivuzwemwo inzara yamana aho biruko mbere y'imyaka 2000 iyo ntarigeze kuba ari kigega cy'igihugu mbere gushika nano mangu bigo cy'u Burundi hari ibiharage byitwa kirundo imakamba fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Tugaruke mu Rwanda mu makuru y'inkino ihiganwa ry'amakinga ryitwa Tour du Rwanda rirabandanya mu Rwanda. Kuri wa mbere abahiganwa bakoze urugendo rw'abavanyi Kigali bagana mu gisagara cya Ngoma. Ayandi makuru tuyabaze umumesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda.
Ihatana ridasanzwe ry'abakinnyi abafana b'uruvunganzoka buzuye hirya no hino imihanda gutungurana kwa bamwe mu bakinnyi baserutse ku nshuro ya mbere mu isiganwa Tour du Rwanda ngibyo bimwe mu byaranze intera ya mbere yaryo kuri wa kabiri. Mu rugero rw'ibirometero 96 na metero 108 abasiganwa 73 bahagurutse i Kigali berekeza Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba. Aha hantu higanjemo imirambi n'imitambiko myinshi ku buryo byari byitezwe ko ab'inkwakuzi bagombaga kugera ku murongo usoza ari igihiriri. Niko byaje kugenda kuko abakinnyi 17 bose bahagereye rimwe ariko barangajwe imbere na Boivin Guillaume umunyakanada ukinira Cycling Academy yo muri Israel yakoresheje amasaha 2 minota 12 n'amasegonda 35. Ku mwanya wa kabiri haje Salomon Zemenses w'ikipe y'igihugu ya Eritrea akurikirwa na mugenzi we Tesfom Okubamariam. Umukinnyi w'umunyarwanda Ariel Joseph ukinira ikipe ya Miss Sportif y'Rwamagana nubwo yabaye wa 10 mu ntera Kigali Ngoma ubu niwe wicaye ku mwanya wa mbere muri rusange akaba yambaye umupira w'umuhondo. Ibi abikesha kuba yarakoresheje ibihe bishimishije mu gace k'umusogongero bita prologue. Ku mwanya wa kabiri ku rutonde rusange hari Boivin Guillaume wo mu ikipe ya Cycling Academy yo muri Israel. Wa gatatu ni Jean Bosco Nsengimana umunyarwanda ukinira Stradari Bike Aid mu Budage. Ku mwanya wa kane tukasanga Valence Ndayisenga wo muri Dimension Data muri Afrika y'Epfo. Ku ruhande rw'abatoza b'amakipe ahagarariye u Rwanda ngo nubwo bitashobotse gutsinda etape ngo icyizere kirahari cyo kwegukana isiganwa. Uyu ni Felix Sempoma uyoboye ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu.
Umwanya wa mbere wa etape ntago bayo w'abanyarwanda muri rusange ariko ntabwo biteye ikibazo ko twebwe icyo turwanira ubu ngubu haba Benediction Club kize muri rusange ku banyarwanda turarwanira classement general. Nuvango rero kuba habayemo amatake menshi cyane kuba hatambika ni ikibazo cyari gikomeye kuko bari abazungu bamenyereye gutambika cyane. Ndumva rero gutambika n'ibyo byatugoye ariko ntacyo bitwaye imyanya turiho irashimishije. Nta kibazo kibayemo ndumva gutsinda iyi tour bishoboka nubwo harimo ama equipe akomeye ntabwo nabyirengagiza harimo Ethiopia irakomeye cyane harimo Dimension Data irakomeye cyane ariko ntabwo byadutera ubwoba ku buryo tudashobora kwitwara.
Intera igiye gukurikiraho kuri wa kabiri ni ya Kigali Karongi. Abasiganwa bagomba guhagurukira ku Kimihurura imbere ya Kigali Convention Center guhera isaa tatu. Ni urugendo rw'ibirometero 124 na metero 700. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ni radio ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda. Ubu naho nimwumvireze ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta z'Ubumwe za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi.
Kwitaho ikibazo cyerekeye ihindagurika ry'ibihe ni kimwe mu migambi nyamukuru ya Leta ya Barack Obama. Icyo gikorwa cyafashe imyaka 8 ni igikorwa gikomeye yamara uno mwaka wa nyuma w'ikiringo cya Obama ku butegetsi. Imigambi myinshi yararanguwe. Leta ya Obama yifuza gushika ku ntambwe zihambaye. Ica mbere ishigwa mu ngiro y'amasezerano y'i Paris agamije kuzofasha mu gutuma ubushuhe ku isi butarenza ama degre Celsius 2 nk'uko vyari bimeze isi taratangura kubaka amahinguriro menshi. Ica kabiri no kugwanya ivyuka bibi birungikwa mu birere. Ica nyuma kikaba kugwanya ihinguriro ry'ibikoresho bikora canke bikenera ivyuka bibi nk'ivyitwa hydrofluorocarbon n'ivyitwa HFC. Ivyo vyuka bibi bikoreshwa cane cane mu gukanyisha ibintu bikaba bifise uruhara runini cane kuhindagurika ry'ibihe ku nshuro igera ku 10,000 kurusha ivyuka bibi biva mu iturigo ry'ibizuku. Iyo migambi itatu yose yarashoboye kurangurwa mu kiringo c'indwi nkeya. Amasezerano y'Ipari yashize ku rukumu n'ibihugu amajana abiri mu kwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka uheze azoshigwa mu ngiro neza na neza ku itariki zine z'uku kwezi kwa cumi na rimwe. Mu ntango z'uku kwezi kwa cumi guheze, ibiro vy'ishiramwe mpuzamakungu ONU bijejwe ibirere bigendegwamwo indege zunguruza abantu vyaremeje itegeko ribuza irungikwa ry'ivyuka bibi mu kirere mu ntumbero y'uko iyo ngerekana ry'ibiharuro vy'urugero ivyuka bibi biri mu kirere bitarenga ku rugero rw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ku itariki ya cumi na zitanu z'ukwezi kwa cumi, umugwi w'ibihugu amajana abiri bisanzwe biri kumwe mu yandi masezerano y'ihindagurika ry'ibihe yiswe Le Protocole de Montréal wumvikanye kunagura ingingo zerekeye igabanurwa ry'ivyuka bibi vya HFC hagati ya 80 na 85% kw'ijana kuva ubu kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 47. Ivyo bikaba bizogabanya ubushuhe kw'isi igice ca degre Celsius imwe muri iki kinjana. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga John Kerry yavuze ati ibihugu vyose vyifatanyije natwe biramaze gutegera ikibazo uko cifashe. Ndazi ko twese tumaze kubona yuko atagihugu na kimwe gifise ubushobozi bwo gukemura iki kibazo kizomara imyaka n'imyaka conyene. Ati kandi ndakeka twese dutegera ko igihe kigeze cyo guhagurukira iki kibazo atari cyo gufata minenengwe kuko gisaba ishaka mu kugikemura bigakogwa mu maguru masha n'inguvu nyinshi.
Iyo cyari jambo ry'intangamara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta z'Ubumwe za Amerika. Radio y'u Amerika mu kirundi kinyarwanda mukanya turasozera igice ca mbere c'ibiganiro byacu ariko imbere yaho Rosine Munezero abanza tubwira incamake y'amakuru yadushikirije. Rosine,
muri make y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, umushikiranganji wa mbere Augustin Matata Ponyo yatanze imihoho we nabo yararongoye. Ivyo Ponyo yabishikirije inyuma y'inama yagiranye na President Joseph Kabila aho yashikirije kandi ko ari mu ntumbero yo kubahiriza amasezerano no kwikinga amatati ya politike. Amasezerano yaherekejwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yashitse ku ngingo yuko amatora yari kuba mu kwezi guheze yigizwayo akazoba mu kwezi kwa kane ku mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Abatavuga rumwe na Leta bariyamiriza ibiri muri ayo masezerano bakavuga ko ari uburyo President Kabila ariko arakoresha kugira muri ico kiringo ashobore guhindura ibwirizwa shingiro mu ntumbero yo kwiyongera ikiringo co gutwara. Naye President Vladimir Putin w'Uburusiya yarakeje Donald Trump yatowe ngo arongore Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburusiya bumenyesha kandi ko bwiteguye kugirana ibiganiro ku bijyanye n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri. Ibiro bya Donald Trump byatangaje ko mu kiganiro Trump yagiranye na President Putin, Trump yamushikirije ko arindiranye igishika kugirana imigenderanire ikomeye n'Uburusiya. Leta ya Afghanistan irasaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gushyira umukuru w'umugwi w'abatalibani ku rutonde rw'abantu badakwiye gukora ingendo no guhagarika ubutunzi bwiwe hamwe n'ibigwanisho. Abavyiyuheza bakavuga ko ivyo ari bigaragaza ku kudadaza kwa President Ashraf Ghani ku bijyanye n'ibiganiro vy'amahoro kuri izo mpande zibiri kandi ko ivyo bishobora gutuma haduka ibibazo vya politike. Naye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko abantu bashika ku 54,000 bahunze igisagara ca Mosul muri Iraki bivuye ku ntambara z'urutavana ko aho igisirikare cya Iraki kiriko kirigizayo abagwanyi ba Leta ya Kiislam. Farhan Haq umuvugizi wa ONU yatangaje kuri uyu wa mbere ko ico gitigiri cy'abahunga ciyongereye ko abashika ku 600,600 kuva ku munsi wa gatanu, abenshi bakaba bahungira makambi y'impunzi.
Radio ya Amerika ibiganiro byacu birabandanya. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro, amakuru nayo twashikirijwe na Rosine Munezero.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.